mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Mu gihugu cy'u Burundi ishyirahamwe Sojepa riharanira agateka n'ineza y'umwana yemeza ko muri ico gihugu hakivugwa ikibazo c'abana batarakwiza imyaka bakoreshwa nk'abacakara.
Nko ku mihana itandatu usanga nk'imihana ine ifise abakozi, no muri abo iyo mihana ine usanga imihana itatu ikoresha abana b'abakobwa bakiri bato batarakwiza imyaka 18 abadandaza abakozi inshuti z'ababakoresha ziragaruka zigasambanya aba bakobwa. Urumva rero ko abakobwa aribo bamerwa nabi.
Uyu ni David Ninganza avugirisha hamwe Sojepa ryo mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko abana babangamiwe ahanini ari abakobwa. Muri Uganda President Yoweri Kaguta Museveni avuga ko mu mpera z'uno mwaka ico gihugu gishobora kuba cakoze incanco zacu za COVID-19, naho mu yageze hijya nino ku isi u Faransa busaba ko Burusiya bwohabwa umurongo utukura ntarengwa ko bwaramuka buburenze ko naho bugahanwa bikomeye. Izi nkuru zose turazirambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Reka makuru yacu tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ashamirije jo gutabara imbabare ku isi Croix Rouge ritewe impungenge n'ibitigiri by'abakomerekeye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bibandanya kwiyongera mu bitaro bitandukanye. Croix Rouge yemeza ko ibitaro byo mu ntara ya Kivu ya ruguru byarengewe n'abavyitura bakomerekeye muri iyo myiyerekano. Iryo shyirahamwe ritanga akarorero ko nko mu bitaro bimwe biri i Beni n'ahitwa Ndosho i Goma hagwariye abarenga 120. Kuri ivyo bitaro nk'i Beni aho hagwariye benshi hafise ibitanda 43 gusa nk'uko Croix Rouge ibandanya ibisigura. Ibitigiri by'abakomeretse vyongereye cyane mu ntango z'indwi iheze imyerekano imaze gukazwa mu bisagara bitandukanye byo muri Kivu ya ruguru ahakomerekeye benshi ni i Beni, Butembo na Agoma. Abanyagihugu biyerekanye biyamiriza ONU bayagiriza ko inteko zayo za MONUSCO zananiwe no gukingira abanyagihugu babandanya kwishwa n'imihari itwaje ibirwanisho muri ako karere. Amaze kumenyekana ko baguye muri iyo myiyerekano yatanguye mu ntango z'ukwezi kwa kane barenga 10. Tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tuja muri Siriya izotunganya amatora y'umukuru w'igihugu igenekerezo rya 2026 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka. Ibi vyatangajwe n'umuvugizi w'inamashinga mateka kuri no wa Mungu yavuze ko abakandida bashaka guhiganira intebe ya president bashobora gutangura gutanga kandidature zabo kuri no wa mbere. Ibwirizwa nshingiro rya Siriya riheruka guhindurwa mu 2012 rivuga ko atamukuru w'igihugu yemerewe kurenza manda zibiri rihindurwa ico gihe, ariko ryatomoye neza ko uzotahukana intsinzi mu 2014 we azuba afise uburenganzira bwo kwitoreza manda yindi y'imyaka indwi muri uno mwaka w'2021. President Bashar al-Assad rero arafise uburenganzira bwo kwitoreza manda ya gatatu. Iyindi ngingo iri mu ibwirizwa nshingiro rya Siriya iha amahirwe menshi Bashar al-Assad, ivuga ko umukandida abwirizwa kuba afise n'imiburiburi abashingamateka 35 munamashingamateka kugira ngo yemerewe kwitoza. Abashingamateka bari ku ruhande rwa Assad nibo benshi. Iryo bwirizwa nshingiro riraza mu yindi ngingo yaryo rikavuga ko umukandida yemeregwa kwitoza mu kibanza cya president aba yabaye mu gihugu n'imiburiburi imyaka 10 ikurikirana. Vyumvikana ko abashimanye politike bari mu buhungiro ata burenganzira bwo kwitoza muri ano matora bazoba bafise. Naho Bashar al-Assad yagiye ku butegetsi mu 2000 asubiriye se wiwe atahabwa amahirwe menshi yo kuguma ku butegetsi, ntaravuga niba afise umugambi wo gusubira kwitoreza manda ya gatatu y'imyaka indwi. Amatora ya Siriya yo mu kwezi kuza kwa gatanu agiye kuba mu ntambara itaracureha n'ubutunzi bugeze aho umwazi ashaka muri ico gihugu. N'amatora kandi azosanga abanyesiriya batari bake mu makambi y'impunzi yaba ayo hagati mu gihugu canke mu bindi bihugu. Intambara imaze igihe muri Siriya imaze guhitana n'imiburiburi abantu bagera ku 3,000,000 n'ibihumbi 88. Ijuki Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turabandanye namakuru agezeho ijya nino kwisi. Nari nabice ku masonga nkitangura. President wa France Emmanuel Macron avuga ko amakungu yarabwirijwe gushiraho umurongo utukura ho Russia rutabwirijwe kurenga ko bwaramuka burenze bugahanwa vy'akarorero. Mu kiganiro President Macron yahaye imbonesha kuri nyamerika CBC mu mpfunyapfunyo yavuze ko ubu ari ubwo buryo bwonyene bwo kugarukana ku murongo u Russia. Umutegetsi muri ico kiganiro yashimangiye ko ibihano bihabwa u Russia vyonyene bidakwiye gutyo agasanga vyari bibwirijwe guherekezwa n'izindi ngingo zikarishe cyane. Muri ico kiganiro na CBC Macron yavuze ko yemeranya na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuciyumviro ciwe cuko hakenewe ibiganiro hagati y'amahanga na president w'u Russia Vladimir Putin. Amajambo ya Macron aja kurikira ibihano Amerika yafatiye u Russia kuwa kane w'indwi iheze ibwagiriza kwivanga mu matora yabwo yo mu mwaka uheze no kuba bwarakoze ibitero bitandukanye ku bihinga bwa none bw'ibigo bya Leta Amerika bugerageza kwiba amabanga yayo. Mu bihano Amerika yafatiye u Russia harimo kwirukana abadiplomate 10 bico gihugu ku butaka bwa Amerika. U Russia nabwo bwahavuye kwa gatanu gusubiriza mu ndumane Amerika girukana abadiplomate bayo 10 bwongera gusaba ambassadeur wa Amerika gusubira gato i Washington akavugana n'inzego zimukurira. Ibihano Amerika yafatiye u Russia nivyo vya mbere bikarishe kuva icuka catangura kuba kibi hagati ya Moscow na Washington. Icuka kiri hagati ya Amerika n'u Russia ni naco kandi kibi kurusha ibindi vyose vyigeze kuba hagati y'ivyo bihugu bibiri kuva mu 1989. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi akivugwa abana bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'ubucakara. Ivyo bimenyeshwa n'ishirahamwe Sojetaye mu mpfunyapfunyo rimwe mu yakomeye mu gihugu waharanira ubwigenge bw'abana. Iryo shirahamwe rivuga ko iki kibazo kiriko gituma haba gahombo k'igihugu n'imiryango rigasaba leta guha ubushobozi ibigo yashinze bigwanya ayo mabi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ishirahamwe Sojetaye rihanira agateka k'abana yemeza ko mu Burundi hakibonekeza abana batara kwiza imyaka yo gukora akazi bakoreshwa akazi ko mu nzu bagakora nk'abayaya barera abana baboye bateka hamwe n'abakora iyindi mirimo irimo amasuku hamwe n'izamu. Iryo shirahamwe rimenyesha ko abenshi muri bo batotezwa bagatwara inda zitifujwe hakaba n'abakubitwa bakoherezwa igufa. David Ninganza umvugizi waryo avuga ko ibi biterwa no kutamenya ku ngero nyinshi
cyo twokwita negligence usamara ko bavyeyi. Iki nicyo cya mbere abantu bitwaza ngo barakenye agacamiye ku mwana gucingero ariko n'uguhemuka umuvyeyi niwe wa mbere ari ijisho ry'umwana. Si umwana akiri ingero umuvyeyi, ababyeyi ni bacira ingero umwana. Icyo ni cya mbere. Ikindi kigira kabiri harimwo agahaze itegeko rijyana n'akazi. Mbega abantu bakoresha abatarakize imyaka 18 amategeko yabagenga yo bameze gute? Abantu bakoresha abantu mu mazu amategeko abagenga yo bameze gute? Hanyuma ikindi ni ukwikinga mu kiza kw'abarundi bamwe bamwe wewe umwana muzana yitwa ngo n'uwarose yitwa ngo aramureze yitwa ngo n'uwiwabo yitwa ngo n'inshuti ari watuzanga ariko amucura ubufuni na buhoro. Ikindi nacyo ni ukutamenya kw'abo bana n'abana baciye ubwenge bajyanwa muri za Omani kandi n'abana b'abavyeyi baciye ubwenge bajyanwa muri ubwo bucakara.
N'Inganza muri Soje Paye yemeza kandi ko abahura n'izindi ngorane ahanini ari abana b'abigeme.
Urabona mu bisagara nko ku mihana itandatu usanga nk'imihana ine ifise abakozi. No muri abo iyo mihana ine usanga imihana itatu ikoresha abana b'abakobwa bakiri bato batarakwiza imyaka 18. Abana n'izo ngorane benshi n'abakobwa kuko abahungu kenshi usanga ari ingorane zijanye n'icyo twita intere ekonomike uburyo bujanye n'amafaranga bw'amatungo. Abakobwa bobo birarenze harimwo icyo cya mbere kandi n'abo bahungu nyine barakora bakorera amabi abakobwa. Abakuze barakorera amabi abakobwa. Abadandaza abakozi inshuti zaba bakoresha ziragaruka zigasambanya aba bakobwa. Urumva rero ko abakobwa aribo bamererwa nabi. No muri biriya bihugu byo muri Omani nta bahungu bakeneye abakobwa kuko umukobwa bamurungika mu madomene. Nimba ashoboye gukora bamuhize akora, nimba ari kuja mu ntu z'ubushurashuzi niyo babarungika. No ku mashuri urazye abatwazi inda n'abakobwa iyo batwajwe inda naho bahungu bigana hataho umukobwa umuhungu we natahu ko namenyekana niyo bagerageje kumumenya amategeko usanga yibugaye kuko vuga yuko se umwana ari se wenyine ubwiwe abanza kumwemera atamwemeye abyemezwa na sendal uwo mwanya wose biragoye ko uwo mwana wacu bavuga bati wino wabyaye imana ni mujane niwo mukobwa
cyo hakubaze amakuru y'ishyirahamwe rirwanya urucuruzwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini yasiguriye ijwi rya Amerika ko muri kano gace ka Afrika hakibonekeza abakora mu maleta bafitemo uruhara.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment.
Atugaruka nigo rubangamiwa hanini amaleta byirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Congo hoho na kamaramaza. Mu matoroza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa, harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha.
Umuyobozi agira w'isata cy'abana mu kiranganji bushikirana mu Burundi yasaba abo wese ari mu gihugu kwitanga uko ashoboye kugira agateka k'umwana kisununure. Inyata nawe Mbarira yabyiganiye bagenzi bacu ba Radio Bonesha FM.
Igikorwa si ca leta gusa, igikorwa gisaba yuko umwe wese agira uruhara, abari mu ntwaro, abari mu mashengero, abantu bo nyine ku bwabo ku giti cyabo barafise uruhara. Twese dusaba gushyira hamwe izo nguvu zacu, iryo shaka ryacu, ari abo twibutsa izo bajejwe ibanga ryabo tukabibutsa tukabakebura. Nyabuna aha mwakiri mu muri ababyeyi mushaka gutuma umwana mu barabara, dusaba kubikora kugira ngo ya neza iturondere umwana wese ari kuri isi y'u Burundi yubahirizwe. Si gikorwa cya leta yonyine, si ho bacu gushikirangaje bwonyine, yiwa tushaka yuko twese twumva ko kituraba
mu Burundi. Rwanda y'ibigo leta yashyizeho mu mezi aheza inama nshinga amateka yatowe itegeko ribwiriza abakoresha gutekaniza kazoza abakozi babo bo mu nzu hamwe no kubavuza. Ibitigiri bitangwa na ONU byerekana ko mu isi miliyoni 152 z'abana bafite imyaka iri hagati y'itanu na 17 bakoreshwa utuzi, muri bo miliyoni 73 bakora akazi kabashyira mu irinde. Ibisata bya mbere abana bakoreshwamo kurusha n'uburimyi buza ku bice 71%, hagakurikira za serivisi kuri 17%, hamwe n'inganda kuri 12%. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuvuye mu gihugu cy'u Burundi twerekeza muri Uganda, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko mu mpera z'uno mwaka igihugu ciwe gishobora kuba catanguye gukora urukingo rwa COVID-19. Museveni abivuga yashimangiye ko atari vyiza kurindira inkingo ziza ziva mu makungu. Inkuru ya Ignatius Zahizi akoresheje rya Amerika i Kampala muri Uganda.
Ukurikije Perezida Museveni, abahanga mu by'ubuzima mu gihugu bazatangira gupima urwo rukingo rukorewe muri Uganda ku nyamaswa mu bihe bitari bya kure, hanyuma y'amezi abiri batangire kurupima mu bantu. Yavuze ko ibihugu birimo gukora inkingo zitandukanye za COVID nk'Ubuhinde ari bimwe mu bifite imibare myinshi cyane ku isi y'abanduye icyo cyorezo, akaba rero nabo bari kurwana urugamba rwo kuvura abantu babo, bityo akaba atari byiza kubizera mu gihe cy'icyorezo nka COVID cyandura nk'umuriro uruhira.
This depending on vaccines from outside is very risky And that's why
ati bitegereza inkingo ziturutse hanze bifite ingaruka mbi cyane, niyo mpamvu nasabye abahanga bacu kongera ingufu mu bushakashatsi kugira ngo dushobore gukora inkingo zacu. Ndabona bageze kure cyane, nibwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu bazabatangiye gupima inkingo zikorewe hano mu nyamaswa, nuko mu kwezi kwa munane bakabatangiye kuzipima mu bantu. Kandi kiza nuko bo barimo gukora urukingo rushobora gukingira moko yose ya virusi ya corona. Ibi byose ndabibabwira kubera yuko nshatse kubaburira ku ngaruka mbi zirimo gutegereza abanyamahanga iyo bigeze ku bibazo nk'ibi birimo gupfa no gukira. Mbizeza ko aho uyu mwaka uzaza kurangirira tuzaba dufite ububasha bwo gukora inkingo zacu za COVID-19, kuko ibikenewe byose by'ibanze turabifite.
The minimum that is required here.
Perezida Ongya atangaza ko hari umuti gakondo ukozwe mu mbuto n'ibindi biti abahanga muri Uganda bavumbuye, kandi akaba amaze kuvura 80% ry'abawuhawe bari baranduye COVID-19. Akaba bategereje kugira ngo umubare w'abarwayi uwo muti uzavura ugere ku rwego rwemerwa n'abahanga kugira ngo wemezwe nk'uvura COVID-19. Uwo muti watangazwe ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri, urimo no kugenzurwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe amagara y'abantu ku isi OMS. Nyamara nubwo byose leta irimo kubikora, perezida yashimangiye ko gahunda zo gukingira abanyagihugu cyane cyane abakora akazi kabahuza n'abantu benshi nk'abumbye ubuzima ndetse n'abarengeje imyaka 50 y'ubukuru hakoreshejwe inkingo za AstraZeneca zigikomeje, kandi ko mu mpera z'ukwezi gutaha minisitiri ishinzwe amagara y'abantu izaba imaze kugeza mu gihugu izindi inkingo zigera ku 5 million zo gukomeza n'izi gahunda. Ni ijambo rigenewe abanyagihugu kubamenyesha uko igihugu cyifashe mu bijyanye na COVID-19. Perezida avuze ko ngo nubwo imibare y'abandura mu gihugu yagabanutse cyane, ibintu biracyameze nabi kuko hamaze kugaragaramo andi moko y'iyo virusi atandukanye, kandi afite ubukana buruta virusi ya mbere, ndetse ngakaba amwe muri ayo moko ya virusi yibasira n'abana bakiri bato bitandukanye na virusi yabanje. Atanga agasopo ku banyagihugu bose ko bakwiye gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda, arizo kwambara udupfukamunwa, gukaraba intoki no kwirinda amahuriro y'abantu benshi.
Now the Minister of Health has informed me that there are new variants, new strains.
Ati minisitiri ushinzwe amagara y'abantu yamenyesheje ko hari amoko mashya ya COVID-19 ageze muri iki gihugu, cyane cyane ubwoko bwakomotse muri Afurika y'Epfo bwatangiye kugaragara muri iki gihugu ku itariki ya 11 mu kwezi gushize. Byongeye ibipimo byakozwe kuva icyo gihe byerekana ko n'ubwoko bwa COVID bwo muri Nigeria hamwe n'Uburayi nabwo dufite ababwanduye mu gihugu. Ibivuze ko Uganda imaze kuba ihuriro ry'amoko yose ya COVID-19 ushizeho n'ubwayi ibangirije bwakomotse muri Wuhan mu Bushinwa.
Different clans, the original Wuhan, China.
Na ni muri urwo rwego perezida yategetse inzego zishinzwe umutekano gukaza umurego wo kureba ko abanyagihugu bubahiriza ayo mabwiriza, arimo n'umukwabu guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11:00 zo mu gitondo. Yanze icyifuzo cy'abafite ububari n'inzu z'ububyiniro n'abakora akazi kajyanye n'imyidagaduro cyo kugira ngo nabo babe bafungurirwa bakongera gukora akazi nkabo nk'uko byari bimeze. Yavuze ko ibikorwa byose birimo kunywa inzoga batabyemerera gusubukura akazi ubungubu kubera yuko abasinzi batashobora kubahiriza amabwiriza, rero gusubukura ibyo bikorwa byaba ari nko kubareka ngo bice. Anongeraho ko ibyo bikorwa bizemererwa gusubukura akazi hamaze gukingirwa nibura 80% by'abanyagihugu bakeneye inkingo mu gice cya mbere. Kuva icyorezo cya virusi ya corona cyagiriye mu gihugu cya Uganda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize, igihugu kimaze kubona abandi iyo ndwara basaga gato 41,000, kuri abo 40,000 akaba bamaze kuvurwa bagakira, 337 ku banduye bo akaba baritabye Imana, kandi 24 bonyine akaba aribo bakivurwa ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iglesias Bahizi na wewe urakenuye amakuru yacu reka tucetu yabandaniriza mu Rwanda mu yavugwa mu gisata cha sport na mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ritangire, abakunzi b'uyu mukino baracyari mu kababaro k'inkuru y'urupfu rw'umuntu wabaye umuyobozi w'iri siganwa kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2018. Umufaransa Jean-Claude Hero yitabye Imana kwa kane tariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane azize icyorezo cya virusi ya corona. Usibye kuyobora isiganwa Tour du Rwanda, Jean-Claude Hero yagize uruhare rukomeye mu kurishakira abaterankunga. Yabaye mu itsinda ryatangije isiganwa ry'amagare la Tropicale Misa Bongo muri Gabon ndetse yigeze no guhabwa inshingano z'umuyobozi wungirije mu isiganwa mpuzamahanga rya mbere ku isi Tour de France. Jean-Claude Hero yatabarutse afite imyaka 78 y'amavuko. Abakurikiranira hafi ibirebana n'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda basanga icyatumye uyu mukino utera intambwe ari uko ubuyobozi bw'ishyirahamwe ryawo bwari buyobowe na Aimable Bayingana bwiyambaje abantu b'impuguke mu rwego mpuzamahanga barimo na nyakwigendera Jean-Claude Hero. Ibintu birebana na tekinike bikajya bikorwa na ba nyirabyo ari naryo somo andi mashyirahamwe ya siporo mu Rwanda akwiye kwigiraho. Mu zindi nzobere mpuzamahanga zakunze kwifashishwa mu mitegurire ya Tour du Rwanda usibye Jean-Claude Hero twavuga kandi Olivier Grandjean, umuvandimwe we Philippe Grandjean n'umutoza Jonathan Boyer. Aba bazaga biyongera ku itsinda ry'abanyarwanda bakoraga uko bashoboye ngo ibirori bya Tour du Rwanda birusheho kunogera ababireba. Muri aba bantu bakunze kugaragara ku ruhembe mu mitegurire ya Tour du Rwanda mu myaka isaga 10 ishize twavuga Aimable Bayingana, nyakwigendera Lambert Byemayire, Thierry Rwabusaza, Festus Bizimana, Emmanuel Murenzi, Serge Rusagara, Faustin Marabanyi, Benoît Munyankindi, Richard Mutabazi, Félix Sempoma, Jean-Sauveur Niyamira n'abandi. Tunyarukiye mu yandi mashyirahamwe atandukanye y'imikino muri iki gihe harimo kugaragara ibyuho mu buyobozi bwayo. Mu ntangiriro y'uku kwezi kwa kane President wa Komite Olympique y'u Rwanda Valens Munyabagisha yeguye ku mwanya we bidateye kabiri General de Brigade Jean Damascene Sekamana wayoboraga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Fergafa nawe yandika ibaruwa isezera. Bamwe mu basesengura imiterere ya siporo yo mu Rwanda basanga impamvu yo kwegura kwa hato na hato kw'abayobozi mu mashyirahamwe y'imikino ari igitsure gituruka muri Minisiteri y'imikino, hakaba ndetse n'abatekereza ko iyi Minisiteri yivanga mu miyoborere y'amafederasiyon. Muri Minisiteri bo bavuga ko atari ukwivanga ko ahubwo baba bagamije imiyoborere ikurikije amategeko. Uyu ni Didier Maboko, umunyamabanga uhoraho.
Icyo rero abantu kenshi bakunda kwibeshya cyangwa se kuvuga ngo Leta yivanze mu bikorwa bya federasiyo ntabwo ari byo, kubera yuko federasiyo nubwo ihari ariko mumenya ko ni federasiyo nasiyonali, ni federasiyo y'igihugu igendera ku mategeko y'igihugu, amategeko agenga amashyirahamwe ya siporo nayo mu gihugu d'abord. Noneho ibindi bikorwa bagomba gukora bigomba kugenda kuri amategeko y'igihugu. Twe nka ministeri turebera urwego rwa siporo cyangwa sekitori ya siporo dufite mu nshingano kureba imikorere, imikoranire n'uburyo sekitori itera imbere, sibyo? Ntabwo tuzategereza ko abantu batera imbere mu gihe badahari amategeko badakurikiza. Abibwira ko twivanga muri mikorere y'amafederasiyo ntabwo ari byo. Twe ntabwo tureberera gusa ngo tujye gukemura ibibazo byavutse, ntabwo ari ukwivanga, tuve mu marangamutima. Ntabwo sekitori ya siporo ari igomba kumva ko ngo Leta itagomba kuyireberera, twebwe ni urwego rwa Leta dukureba n'imikorere n'imikoranire y'inzego ziri muri sekitori yacu.
Muri iki gihe no mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FLVB nta buyobozi buhari, kuko amatora y'abagize komite nyobozi nshya yarateganyijwe mu mpera z'ukwezi gushize yaje gusubikwa bitegetswe na Ministeri ya Siporo, ari nayo mpamvu hari abakomeje kwinuba bakavugira mu matamatama ko iyi Ministeri irimo kuyoboza amafederasiyo inkoni y'icyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Tugiye kubandaniriza muri Ghana aho umwaka uheze 2020, President w'icyo gihugu Nana Akufo-Addo yatangaje ko igihugu ciwe kitazosubira kuzera inze ku vyerekeye gushorera mu mahanga ibidandazwa bidahinguwe birimo intete za kakao. Abivuga yavuze ko Ghana ifise umugambi wo guhingura kurushiriza kakao yabo mu gihugu mu ntumbero yo guhingura na shokola bonyene ubwabo. Ingingo none ya President Akufo-Addo yo kutazera inze ku bicuruzwa bidahinguye hamwe no guha inguvu abanyagana mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu cabo yakiriwe gute mu bindi bihugu vyo muri Afrika, hari ico bizoshika ko utwo tubazo twose mugezi wacu Fidel Niyongabo arabitugaruka ko mu kiganiro n'umushinga ntahe Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuza jambo yigenga ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere, akaba yarasohoye igitabo citwa Le Développement Durable de l'Économie Burundaise Aide-toi et l'honneur t'aidera. Uyo mushinga ntahe ari mu gihugu cha Canada. Fidèle Niyongabo yatumiye kandi Emery Pacifique umuhinga mu migenderanire y'ibihugu n'ubwigenge bw'amasoko ari mu gihugu cy'Ubwongereza hamwe na Pierre Claver Nsengiyumva we n'umuhinga mu bya politique akaba ari I Bujumbura mu Burundi. Umushinga ntahe zeno nicayenzi niwe atangura guhabwa ijambo.
Icyo cyumviro kiranshi mu byukuri basokuru bari babivuze neza. Baciye umugani bati abagabo barara kubiri bakarota rimwe. Uyo mukuru wa Ghana avuza twebwe abanyagana ndabasabye mwemere munyemerere ibyo twahora dushora mu mahanga bidahinguye tubihingurire iwacu ari ibyamwa nka kakao ari inzahabu ivuye mu kuzimu ari nibiti ibintu byose bidahinguye tubihingure iwacu tubishorere muri Afrika tubanje muhiri wacu muri Ghana muri Afrika no hanze ya Afrika. Uwo ni wo mugambi mu vyukuri urashe ukwiye abasokuru bacu bari bazi ubwenge bavuga bati akimuhana kazi mvura ihise. Ntukigire wiyumvira ko hari umuntu azova inyuma y'urugo ngo aze guteza imbere urwo rugo rwawe. Ni wewe nyine urugo ufata ingingo zibereye kugira ngo uteze imbere urugo rwawe. Maze uwo muhuye ati nkeneye iki, ati wowe ugifise, nawe uti naje nkeneye iki wowe ugifise, maze mukaje inama n'ingingo ku giciro. Aho niho hari iterambere ry'ukuri mu gihe twikoreye twebwe nyine ibyo twimbura tukabiyungurura gushika ku rwego rwa nyuma. Ako niho hari iterambere ry'ukuri ndashigikiye rwose uwo mugambi w'umukuru w'igihugu cya Ghana.
Nawe Pierre Claver Nsengiyumva icyo cyumviro cya Perezida Addo cyo kutaguma igihugu cyiwe kizera ku bidandazwa byaba bivuye mu burimyi cyangwa mu masoko kama ari mu butaka bwa Ghana bidahinguye ku bwiwe yatari inzira yo kubandanya mu kibona gute?
Yego jewe ndashimye rwose ingingo umukuru w'igihugu cya Ghana yafashe kuko ingingo ibereye ingingo vyo kuri yerekana ko bikubise agashi muri ico gihugu bararaba ubutunzi bwabo ingene buriko buteza imbere abandi kuruta ko bubazaniye inyunguwo. Ni n'akaryo kandi ko kuvugira kagohengira nk'izindi ndongozi za Afrika kugira ngo biciye nko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bihengira ibibereye vyokorwa kugira ngo ubutunzi bwa Afrika muri rusange bukore kugira ngo habone iterambere ry'Abanyafurika. Ni ukuvuga rero yuko ibi bimugabo bizosaba n'izindi ntambwe nyinshi zizoterwa kugira ngo Abanyafurika batangure gucukura neza no gukora neza amahinguriro ashobora gutegura neza icyo bita le transition, hanyuma ashobore mbere aho kubirungika ari iby'abandi babanza gusubira gukora kugira bikuremwo ibibadandaza badushorera ko mu nyuma udusume, ahubwo mbere bibe uko Afurika ariyo izofata mu minwe ubutunzi bwayo, hanyuma igakorana urudandazwa n'abandi bantu ifise ibibashoreye bagura kandi bakayigura ku giciro cyiza, igiciro giteza imbere ibihugu byacu gateza imbere mbere bose abantu bake nk'abadandaza bonyine. Murakoze.
Nawe ni Emery Pacifique, icyo kibazo nyine mubona gute ibiriko bishyikirizwa na Perezida wa Ghana Akufo-Addo?
Murakoze Fidèle kuri icyo kibazo. Ubwa mbere nagomba ndamusaba abashinga ntaye dusangiye ijambo. Nk'uko babivuze nanje mbona yuko ari ingingo yaje hageze nimba hatari harengeranye muri Afrika kandi ngatuzaje kwigaruka ko burya singingo yoroshe gufata kuko isaba ubushake bwa politike go hejuru kuri jewe no vita hamwe bigiye mu ngiro ko kuba ari ukwikukira ku butunzi bwa Afrika ari naco gushika no munsi tutarashika ko yoba ari intambwe rero ikomeye igana kuri uko kwikukira ku butunzi bwa Afrika.
Akano nga duce dusozera makuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe jongere bashikire kuri mikro mari kumera Jule Diane ni nahazwe yakoze Facile Gebe twafatikanije mu kwegeranya ano makuru tubike bandure tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mugire ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu ahanje turaza kongera makuru yo mu gitondo.